Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti zacu mwabonye bucya mu karere ka Kisoro muri Uganda muri uyu mwanya muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 y'ijwi rya Muhabura. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 na FM 93 n'ibice 3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abarundi b'impunzi imurongwe bugarijwe n'icyorezo cya kolera. Abarundi bagera ku 300,000 nibo batuye inkambi y'impunzi ya Murongwe ni mu ntara ya Kivuyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho mu Burundi ibiciro ku bintu byankenerwa birahanitse cyane ku buryo bukabije, n'ishyirahamwe Urukoma ribivuga. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ko abagizi ba nabi bamenaguye urwibutso rwa Patrice Lumumba rurimo iryinyo rya zahabu rye. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, turahera ku yo hirya no hino ku isi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugiye guha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique andi mayero miliyoni 20, ni ukuvuga amadolari arenga gato miliyoni 21. Fidele Niyongabo araduhiye inkuru.
Iyo ngingo yongereje inshuro zibiri amafaranga ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryari ryemeye gutanga. Imbere yaho mu mwaka w'2022 Joseph Borrell, icegera cy'umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya, yatangaje ko kuba inteko z'u Rwanda ziri muri Mozambique byafashije bikomeye kugira intambwe muri icyo gihugu mu bijyanye n'umutekano, kandi ko zigikenewe cyane muri icyo gihugu. Yavuga ko gutanga amafaranga agenewe kuzifasha mu gikorwa cyazo byerekana ko ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya rishyigikiye inyishu z'Abanyafurika ku bibazo byabo. Naho ingingo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya yari yitezwe yarateye ibibazo, yafashwe habanje gusabwa ko iryo shyirahamwe rishobora guhindura rigahagarika amafaranga rizoba ryatanze n'iyo u Rwanda rwayakoresha mu bikorwa byago ahandi atari muri Mozambique. Ububirigi n'icyo gihugu cyashimikiye cyane kuri icyo kibazo. Icyo gihugu kirabandanya kuyamiriza uruhara u Rwanda rufise mu gufasha umugwi M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ko abagizi ba nabi bamenaguye urwibutso rwa Patrice Lumumba rurimo iryinyo rya zahabu rye. Fidele Niyonga barakomeza.
Leta ya Kongo yatangaje ko abagizi ba nabi bamenaguye intatemwa ya Patrice Lumumba, umunyapolitiki yaraniye ukwikukira kwa Kongo yagandaguwe mu mwaka w'1961. Ntibiramenyekana neza niba ibisigarira vyiwe birimwo iryinyo ryiwe ry'inzahabu byarononywe canke byarasambuwe. Ujejwe kwitaho iyo ntatemwa yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'igihugu ko imiryango y'ibiyo kuri iyo ntatemwa yasambuwe ku munsi wa mbere w'indwi. Isandugu irimwo iryinyo ryiwe ry'inzahabu nawe nyene yaramenaguwe. Ababikoze ntibaramenyekana nk'uko byatangajwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganji ajejwe imico muri Kongo. Iryinyo ry'inzahabu rya Patrice Lumumba yatahukanywe muri Kongo mu mwaka w'2022 rivanywe mu Bubiligi, igihugu cahoze gikoronije Kongo. Gutahukana iryinyo ryiwe vyarahimbajwe mu gihugu cose. Iryo ryinyo ryaratemberejwe mu gihugu cose kugira abanyagihugu baritere iteka. Iryo ryinyo ryaratahukanywe muri Kongo nyuma yuko umwami w'Ububirigi Philippe agendeye Kongo. Yarerekanye umubabaro kumara igihugu ciwe cakoze muri Kongo mu gihe cari kigikoronije. Iryinyo ry'inzahabu rya Lumumba ryari rifiswe n'umukuru w'igipolisi w'Umubirigi yayoboye abashize mu bikorwa izimanganywa ry'umubiri wa Patrice Lumumba mu mazi y'ubumara bwa aside. Mu mwaka w'2016 niho abategetsi b'Ububirigi bafashe iryo ryinyo ryari rifiswe n'umukobwa w'uwo mupolisi.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Somaliland, umuyobozi w'ishyaka wa Dami ritavuga rumwe n'ubutegetsi, Abdirahman Abdullahi, yatsinze president ucyuye igihe Muse Abdi mu matora yabaye mu cyumweru gishize ku itariki ya 13 y'uku kwezi. Ibindi kuri iyi nkuru Frederic Nkundikije.
Abdi Rahman Mohamed Abdullahi arongoye umugambi wa Dani utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iyo ntara niwe yatsinze ayo matora yabaye mu ndwi iheze n'amajwi arenga 50%. Abdullahi afise imyaka 69 yarabaye umukuru w'inama nshingamateka ya Somalia muhumbi wili nagatanu. Uye mugambwe uiwe uye mamaji ushilimbele imigambi okunagura inuwaru ya demokrasi hamwe nagutimba taza umunge mwanyagihugu. Abarongo ye umugambwe bale mele kandi abanyagihugu kunagura utunzi hamwe nukugwanya ushumeri mwakiri bato. Prezida Musebihi Abdi umugambwe uli kutetsi kulmiye yaronse amajwi 33 kwijana gusa mu kiringo yaramaze kutetsi yarakoze ishotse byose kugira ngo Somaliland yemerwe makungu ayo matora yabaye mu ndwi iheze yari yarasibijwe inshuro zibiri mu mwaka wa 2022 kubera imvo zitandukanye zirimo ubukene bw'umutahe ukuyatunganya Somaliland yongoye kuri Somalia mu gihe cy'umwaka wa 1991 yatunganije leta yayo ifaranga ryayo hamwe n'inzego zijeje gucungira umutekano naho amakungu atayishyigikiye amasezerano aherutse kuba hagati ya Somaliland n'igihugu kibanye cya Ethiopia iha Ethiopia uburenganzira bwo gushikira no gukoresha iyo hari Oceania maze nacyo kikemera ko Somaliland ari igihugu cyigenga yaratumye haba uruhagarara rwa politiki hagati ya Ethiopia na Somalia. Somalia kirega Ethiopia ko ibangamiye imbibi zacu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muradusanga no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@akadomo radio yacu voa@akadomo.com kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Mu Burundi ishyirahamwe Olucom ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta riratangaza ko ibiciro bihanitse cyane kandi ko ritabona aho bizagarukira. Diane Nine nahazwe yaduteguriye inkuru irambuye.
Urwandiko rw'impapuro indwi iryo shyirahamwe ryarungikiye amenyesha makuru risigura iki kibazo ruvuga ko ibiciro by'ibintu umunyagihugu akenera ku munsi byaduze bivuye hanini ku ikena ry'amafaranga y'agaciro no gukoresha nabi make mu mafaranga y'agaciro Uburundi bufise. Olicom ivuga ko kuva mu kwezi kwa kane kuno mwaka gushika mu kwa 11 turimo umukate umwe akarorero wavuye ku 2500 by'amafaranga y'amarundi uja ku 5000 ikiro cy'isukari kiva kuri 2300 kija ku 10000 ici biharage byumye kiva ku 4800 kija kuri 6500 ici bigori byumye cavuye ku 10800 kija kuri 2800 kubindi biciro ikiro cy'ibiraya bisanzwe chavuye ku 1900 kija kuri 2500 ibiraya vya ruhengeri biva ku 1900 bija kuri 2300 ikiro cy'inyama y'inka irimo amagufa kiva ku 1015 kija ku 2024 iyo musoso nayo iva ku 1017 ija ku 1030 iritiro zitanu z'amavuta y'amakoto zagurwa 1053 mu kwezi kwa kane ubu zigeze ku 1085 iritiro 10 z'amavuta yitwa ama oki akoregwa mu Burundi zavuye ku 179 zija ku 225 umufuko w'umunyu urimo ibiro 225 wahurugurwa 225 ubu ugeze ku 155 ibinyobwa bikorwa n'ishyirahamwe ryo mu Burundi Brarudi navyo nyene vyaraduze. Icupa gikiyeri kimwe cyo mu bwoko bwa Amstel yavuye ku 3000 rija kuri 5 ikiyeri cha Primus cyahura kigurwa 2500 kigeze kuri 4 ifana imwe nayo yahora ku 1600 ubu igurwa 2500 igisata cy'uburaro naco nyene Olicom yemeza ko yakozemo amatohoza isanga carashikiriwe umufuko w'isima yo kubaka wavuye ku 45000 uja ku 70000 inzu icumba kimwe yakoteshwa 2250 mu kwezi kwa kane ubu ikoteshwa 2500 ivyumba bitatu nayo yahora ku 2300 ku kwezi ubu igeze ku 2750 hambavu y'ibi vyankenegwa Olicom ikemeza ko n'imiti yaduze cyane iryo shamwe rivuga ko ikiza gisongera isibe ari uko bamwe mu badandaza bagwiriyemo abari mu ntwaro bikika mu kiza bakidugiriza ibiciro ko bishakiye. Umufasoni Jean Gacoreke ari mu basuma ku munsi kugira ngo abesheho umuryango akavuga ko Olicom italira busema
yaragize bose akarabaye mbaze ugiye mu isoko ngugiye kurondera samaki hoho imiteke itandagara uduriruka ibintu byaraduze biraduze birarenga
ibivugwa na Jean Gacoreke w'Ubujumbura bishimangirwa n'abandi banyagihugu barimo abo hagati mu gihugu Gabriel Rufyiri atwara Olicom aha adondagura abari bakwiye gufata iya mbere mu gutorera inyishu iki kibazo
leta niyo ibazwa ibintu byose bizavuze cyangwa ibizigeramo nta wundi muntu n'umwe abibazotari leta
muti ni leta leta iragutse hari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hari ubushikiranganji buramutswa
oya erega tuvuze leta mu bisanzwe leta c'est une équipe gouvernementale hari n'amashikiranganji yamiba rimwe cyangwa kabiri mu kwezi abo rero barabivuga bakaheza bakabivugana bagafata ingingo mugabo n'ibyo harabibazwa bwa mbere umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro urumva rero hari ibibazo bitari bike twibaza ko bigomba guhagurukirwa sinova ngo babyicare kuko umuntu yaba yicara akapfa yibagira agagumayo biguma biduga ku munota nta wuzuri zogarukira
urugwandiko mwaturungikiye dufitiye kopi leta y'u Burundi yo irarufise n'imbi rufise iremera ku kibazo kihari hari ico babwira ko bagiye gukora kuko twe twabarondeye
n'ibyo tugira tubanze tujemwe kuko bera muri avi mu rwandiko turavuga mu inama nshingamateka n'izindi zengo nyinshi
leta iravyemera ko ari kibazo
hari ibyo bemera n'ibyo batemera mugabo twe none hari umuntu wakana ku gitoro kitahari kitariho kwera hari umuntu yavaka yuko atabintu bya transport bihari aha uri soko nguri ya Bujumbura muraraba abantu ntibikunda ko baje ko kaza ruguru ikije yimuje na gatatu na kane na gatanu ni ukuvuga n'ibintu insportable
ishyirahamwe Olicom ribandanya kuvuga ko ikibazo c'iduga ry'ibiciro kibangabanganywe n'itituka ry'ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku munsi Olicom iti amabi ntasigaye andi ubukene bw'amafaranga ntibugarukiraho igisata cya mituweli gishigikira abakozi mu by'ubuvuzi ntikigishoboye kuvuza abakozi ba leta kubera ubushikiranganji bwinshi buyiheraniye amafaranga y'umurengera impfuvyi nazo nyene kubwa Olicom ntizikivuzwa neza kubera amafaranga ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bufitiye amavuriro atandukanye ijwi rya Amerika twaronde impande zitandukanye dukanye za leta zirimo ubushikiranganji bw'ubudandaji kugira ngo tuzibaze ico zigona kuri iki kibazo ntitwashoboye kuzironka kuko batitaje amatelefone yacu hakagira ico batangaza tuzobibabwira
Abarundi b'impunzi mu nkambi ya Mulongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'icyorezo cya kolera mu gihe cy'ukwezi kumwe abarenga 90 baranduye umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira yabikurikiranye
Iki kibazo kiravugwa cyane mu mpunzi z'abarundi ziganjemo izeruka kuvanwa mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sangi zikazanwa mu nkambi ya Mulongwe Izi mpunzi zirenga 300 zivuga ko ubukene bw'amazi imisarani n'isuku nke bigaragara aho batuzwe ari byo ntandaro y'iki cyorezo nta kiruta Imana Deo ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe asobanura ko imibare bakesha abashinzwe ubuzima yerekana ko abarenga 90 ari bo bamaze kwandura icyo cyorezo cya kolera
amaze kubonekeza abantu benshi bakwiye kurira muri site yacu ya Murongo bivanye n'ingene ariko baradara barikije benshi abarikije ariko baradara bashyira mu hangare kandi batafite ama WC ishiteye ko abarikije ariko barazana ugasanga barabazanye ni babahinja baje ari bashashe baturanga ahantu baza guca n'ingero na bugingo akavura kandi kamaze gatara gatoyi ugasanga barikije bimwe waraha ibyatsi bigatuma ibyo byose ariko baraha hari ubwo kuko bwigumenya kuwe byatsi ugasanga umuntu agiyemo acibwamo turamaze kugira abantu 90 bamaze gukora icyo kiza cya kolera na cyane cyane tugasanga yuko benshi bari mu bantu bashashe
impunzi zanduye iyo ndwara ya kolera amashyirahamwe ashinzwe ubuzima mu nkambi azohereza ku bitaro bikuru bya Baraka ahari ikigo gishinzwe kuvura no gukurikirana abagwayi b'iyo ndwara kuva mu nkambi kugera ku bitaro bikuru bya Baraka hari ibirometero 15 bapfa kurera amacozi Yaramaze ibyumweru bibiri agwaje korera mu bitaro bikuru bya Baraka.
Asabuni bampaye afungugwa abana. Neruka kuva nabo kwa muganga barafashwe n'ingwara ya korera abana babiri. Barafatwa n'ingwara ya korera bagatwara kwa muganga ahantu biti Baraka.
Kubwa Odileye ntihaniraho umugore uri mu kigero cy'imyaka 29 umaze ibyumweru bibiri avuye mu nkambi y'agateganyo ya Sangi avuga ko ubuzima yasanze mu nkambi ya Mulongwe bushobora gutuma umubare mwinshi wandura korera
amadishe dufise ntawe se dufise itware kigara amaze kuzura cyane aho abana bacu bidakunda ko twokwirirwa tuko turabakinga ku iyo tware kimwe tuyikoraniramo turi amasaha 5 nabo mu mihana bose bafite ibyo bibazo
hama mubudi amo bw'ijoro ahantu kiri nk'atari hari turamerewe nabi cyane turonka amazi duhangayitse.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Fizi kuri iki kibazo ntibyadukundira. Gusa Didier Ngumbi wa Numbi, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe, avuga ko mu kwezi kumwe abantu barenga 90 ari bo banduye korera muri iyi nkambi.
Inakuwa karibu mwezi mzima tunapata shida ya korera umu mu nkambi.
Hashize ukwezi dufite korera mu nkambi, ku ikubitiro yafashe abantu babiri irakomeza iriyongera, none igeze ku bantu barenga 90. Muri ibyo bihe byose inzobere mu by'ubuzima zirimo akarere k'ubuzima ndetse n'abandi baterankunga barimo kwahuje Haseri, Caritas, UNICEF, CNR ndetse n'impunzi twarafatikanyije mu kurwanya icyo cyorezo, none cyatangiye kugabanuka kuko mbere yo kuwa gatanu abantu banduye ari benshi, kuwa gatanu nta muntu wanduye, kuwa gatandatu habonetse umuntu umwe. Mu rwego rwo kurwanya korera, uyu muyobozi avuga ko bafashe ingamba zirimo kubuza impunzi gufurira no gukoresha amazi y'umugezi utambuka mu nkambi ndetse no gukurikirana impunzi ziba amabati aba yubakishije imisarani. Usibye iki kibazo cya korera, izi mpunzi ziri mu bihangare zifite zivuga kandi ko zugarijwe n'ibibazo birimo inzara n'uburaro butari bwiza.
Twebwe badukuye mu isange batuzana mu nkambi y'Umurongo. Ibibazo dufise, ikibazo cya mbere dufise ni ikintu tutagira icyubahiro, kurarana n'abagore n'abana mu isare. Bagira ingufu baduha amaparasera dutume dushingamo n'ingando, ariko kurarana n'abana ntibibe mu kibazo kigira kabiri. Batuzanye tuzi yuko baje kudukiza, ariko twabonye inzara kabisa igomba itwice, bahise baduta nk'ukumenga ntibatuzi.
Muri nkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi irimo impunzi z'Abarundi zigera ku 15,000. Muri ibi bihe by'imvura amazi akunze kubura bitewe n'uko ibipompa bitanga amazi bikoreshwa n'imirasire y'izuba. Umuyobozi ushinzwe kugwanya icyorezo cya korera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Placide Welo, mu kwezi gushize yatangaje ko abantu 26,000 ari bo banduye korera mu gihugu cyose. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika. Mu gihe Mulongwe bugarijwe n'icyorezo cya korera mu Rwanda, ho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kiratangaza ko mu mezi 9 y'uyu mwaka w'2024 umubare w'abarwayi ba malaria wikubye hafi inshuro 2 ugereranyije no mu mwaka ushize w'2023, bavuye ku 300,000 bagera ku 500,000. Ni inkuru y'umunyamakuru Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria muri RBC ya Ijwi rya Amerika, Dr. Mbituyumuremyi Aimable, yavuze ko muri ibi bihe hagaragara ubwiyongere bw'indwara ya malaria cyane cyane mu turere twa Gisagara, Bugesera, Nyagatare, Kirehe, Nyanza, Kicukiro na Gasabo. Nta mpamvu yatangajwe yatumye utu turere aritwo dukunze kwibasirwa n'indwara ya malaria kurusha utundi, ariko mu bihe byatambutse twiki muri two twavugwagamo indwara ya malaria, ibisobanuro byatangwaga akaba ari uko dukunze kugaragara n'izuba rikabije ugereranije n'ahandi. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria muri RBC, Muganga Mbituyumuremyi Aimable, avuga ko ku kwiyongera kwatumye n'abarwaye malaria gikatu nabo biyongera. Uyu muyobozi asobanura ko umwaka washize babonye abarwaye malaria y'igikatu 850, naho ubu ngubu bakaba bageze ku 2,000. Muganga Mbituyumuremyi asobanura impamvu z'ubwiyongere.
Icyo tubona ni uko malaria iri kugenda yiyongera ugereranyije n'imyaka 6 yari ishize. Tukaba tubona ko hari impamvu zitandukanye zishobora kuba zibitera, harimo bijyanye n'ingamba zimwe na zimwe zitagira ahantu hose, ariko ingamba zakoreshwaga cyane ni ingamba zikoreshwa imbere mu nzu, inzitiramibu, gutera imiti, ariko tubona ko ari ibyiciro bimwe na bimwe byibasirwa na malaria ku byo bikunze gukora akazi ko kuba hanze amasaha nijoro. Abazamu bakora ibijyanye n'ubuhinzi, ubworozi, ariko bakora akazi ka nijoro akenshi, baba bafite ibyago biruta iby'abandi. Ariko tunabonamo imihindagurikire y'imibu, aho tubona ko imibu nayo yagiye ihinduka ibijyanye n'uko irumana, ari irumana ku masaha ya nijoro ariko ikarumanira hanze.
Ijwi rya Amerika ryasuye ikigo nderabuzima cya Rubungo, ni mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Aka karere ni kamwe mu kagaragaramo abarwayi benshi b'indwara ya malaria. Bwana Kalisa Pio, umukozi ushinzwe imibare mu kigo nderabuzima cya Rubungo aganira n'Ijwi rya Amerika yahamije ko mu kigo nderabuzima cyabo malaria yiyongereye ugeranije n'imibare bari bafite umwaka ushize.
Usanga imibare y'abantu bapimwa ibipimo bya malaria iyo itarahindutse cyane, ahubwo amapositif agenda abonekamo kasanga niyo agenda azamuka. Usanga nkaho twabonaga malaria 15 mu cyumweru cyangwa se 20 hagati 15 na 20, ubu ngubu turi kugira hagati ya malaria 180 na 200. Nk'icyumweru gishize twagize malaria 208, umwe kushize zabaga mu cyumweru ari nka 45.
Muri iki kigo nderabuzima mu masaha ya 8 za kumanywa imirongo y'abaje kwivuza yari ikiri miremire. Bamwe mu baganye n'Ijwi rya Amerika bemeje ko babonwemo malaria.
Nafashwe no gucika imbaraga ahantu hose no kuruka saa mbiri zo mu gitondo nibwo nafashwe. Malaria nta kindi nkunda kurwara ni malaria, yari malaria ndayumva uburyo mba meze yariyo ndayumva. Ni kenshi nkunze kuza no kwivuza agasanga ari malaria.
Kubera iki ntabwo urabona inzitiramubu bigenda bikwiye?
Ashobora kuba ari uko nkora ijoro
natanze ibizamini ariko n'ubundi numvagamo kari utwa numva nacitse intege umubiri wose n'umutwe no kuruka ndumva nkunje ibizamini nabitanze ibisubizo babimpaye.
None se ntego mukirara mu nzitiramubu byagenze gute?
Inzitiramubu nyiraramo ahubwo ni uko maze icyumweru ntayiraramo bamaye akazi k'ijoro.
Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria atanga inama z'uburyo iyi ndwara yacika.
Hari ingamba ziba ziriho zitandukanye, hari imiti ishobora gukoreshwa mu kwisiga ku bantu bakora ako kazi bakisiga imiti yirukana imibu. Hari uburyo bwo kuba twatera imiti mu bishanga igatuma imibu yororoka mu mazi itabasha kororoka, kuko niyo ikoranye igasanga abantu mu nzu. Ibyo ni ingamba zo zishobora gukorerwa hanze ziriho kandi zatanga umusaruro zongeye mu zo zisanzwe dufite. Uyu munsi navuga ko ntabwo zari zihagije, ariko twumva ko ari ibyo kongeramo imbaraga kugira ngo zongerwemo.
Mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo bwatekerejweho, muganga Aimable Mbituyumuremyi yongeraho ko inzego z'ubuzima zizakomeza gushyigikira ingamba zirimo gukomeza gutera imiti mu turere 12 tuzahazwa n'iyi ndwara kurusha utundi. RBC igaragaza ko mu mwaka w'2016 2017 aribwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abarwayi benshi ba malaria, kuko bari hejuru ya 5 million mu gihugu hose. Abari barwaye malaria y'igikatu bari 18,000, ikaba yarahitanye icyo gihe abagera kuri 600. Ntabwo twabashije kumenya abahitanywe n'iyi ndwara mu mezi 9 ya mbere y'uyu mwaka, kuko RBC yatubwiye ko bakegeranya imibare. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeranye kuri wa mwanya w'ikiganiro Amerikana kigaruka ku mateka yaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ninde cyane cyane mwe muba mu mujyi, ninde utazi iriya miriro cyangwa se ariya matara umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi mu masangano y'imihanda? Bamwe babyita feu rouge mu Gifaransa, ni traffic lights mu Cyongereza. Ntaho utayisanga ku isi yose. Itariki ya 21/11/1923 nibwo uwayihimbye umunyamerika Garrett Morgan Senior yayiherewe icyemezo cy'umutungo bwite mu by'ubwenge. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu 1922 Garrett Morgan ari kumwe na murumuna we John Morgan mu modoka babonye impanuka mbi mu masangano y'imihanda. Indi modoka yagonze akamodoka kakururwaga n'amafarasi, abari bakarimo barapfuye. Bene izi mpanuka zari zogeye cyane icyo gihe. Garrett Morgan byamuteye kwibaza, arataha atekereza ukuntu imodokari zajya zihanahana umwanya aho imihanda ihurira. Nibwo ahimbye icyapa cyahinduye burundu iby'umutekano mu mihanda. kiriho imiriro itatu cyangwa se amatara atatu, umutuku uvuga guhagarara, umuhondo uvuga kwitonda no kugabanya umuvuduko, icyatsi kibisi kivuga kugenda. Ku itariki ya 27 y'ukwa kabiri 1922 yashyikirije ibyangombwa urwego rutanga ibyemezo ku byavumbuwe, United States Patent Office, rwamuhaye icyemezo nimero US 1475024A cy'umutungo we mu by'ubwenge ku itariki ya 20 y'ukwa 11 1923. Bityo rero niwe wenyine wari ufite uburenganzira bwo kuwubyaza umusaruro. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imihanda migari cyane kandi miremire cyane, Federal Highway Administration mu Cyongereza, kivuga ko yarengeye ubuzima bw'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine hari ibyapa by'imiriro itatu iyobora imodokari bigera ku 320,000. Muri uriya mwaka w'1923, Garrett Morgan yagurishije umutungo we mu by'ubwenge na sosiyete yitwa General Electric yazobereye mu by'amashanyarazi n'ingufu. Yamuhaye amadolari 40,000 y'icyo gihe. Uyashize mu gihe tugezemo arenga 700,000. Ariko yaranafite ibyemezo by'umutungo mu by'ubwenge no mu bindi bihugu by'amahanga by'umwihariko muri Canada no mu Bwongereza.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi ry'Amerika. Garrett Morgan yari muntu ki? Yavutse mu 1877 mu mujyi utuwe cyane cyane n'abirabura witwa Paris wo muri leta ya Kentucky mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababyeyi be bombi, Sidney Morgan na Elizabeth Reed, bahoze ari abacakara, bari barahawe ubwigenge n'abazungu ba nyirabo. Garrett Morgan yari uwa 7 mu bandi bavandimwe be bose hamwe 10, bavukanye rero ari abana 11. Yize amashuri abanza yonyine gusa, ariko yahoranaga amatsiko cyane yo kumenya kandi yari afite n'ubwenge kimeza, ari nako yari azi gukorakora mu tuntu twinshi twose tw'ubukorikori. Byamuhaye guhora atekereza ku buryo ibintu bikora n'uburyo yabisubiza mu buryo igihe binaniwe gukora neza. Ni gutyo byamuviriyemo no kuvumbura ndetse no gucuruza. Mbere y'ibyapa by'imiriro cyangwa se ari amatara biyobora imodoka mu masangano y'imihanda, Garrett Morgan yari yarahimbye mu 1916 mask ikingira cyane cyane bakizinyamwoto ibyuka bibi nk'imyotsi. Nayo yayiboneye icyemezo cy'umutungo bwite mu by'ubwenge. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo barayikoresheje cyane mu ntambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918. Garrett Morgan yahimbye n'ibindi bintu byinshi byo gufata neza imisatsi akanabicuruza. Mu 1920 yashinze n'ikinyamakuru cyitwa Cleveland Call cyasohokaga rimwe mu cyumweru. Mu 1938 cyahinduye izina cyitwa Cleveland Call and Post. Ubu ni kimwe mu bitangazamakuru bikomeye mu gihugu. Garrett Morgan yari n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'abirabura. Bityo mu 1908 yashinze ishyirahamwe ryitwa Cleveland Association of Colored Men, ryaje kuba fondasiyo y'umuryango mugari witwa NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, uharanira gutera imbere kw'abaturage b'ibara nk'uko abirabura bitwa, wavutse mu mwaka wakurikiyeho w'1909, anawubera umwe mu bayobozi bo kwikubitiro. Yahaganiye intwererano zitubutse cyane cyane amashuri makuru na za kaminuza z'abirabura. Garrett Morgan yitabye Imana mu 1963, yari afite imyaka 86. Yabyaye abana batatu bose b'abahungu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Nshuti turi kumwe, ni no kuri iyi Amerikana dushoreje gahunda yo muri uyu mwanya mwakoze guhitamo ijwi rya Amerika maze rero mugira umunsi mwiza murakarama.